yenererano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwa amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Bakunzi mwese ba Radio Inzamba, ndabaramukije nikaze muri iki kiganiro cy'ugwaruka ndafite ijambo. Uno munsi kiganiro cerekeye amatora ategekanyijwe kuwa gatatu za itariki 20 Rusama. Ugwaruka ruravuga ibyo babona byotuma amatora azoba kuri uwo munsi agenda neza, kugira ngo nibizoyavamwo bizokwemegwe n'abahiganwe bose. Muriko mugishikizwa na Francine Kanyange, mu buhinga bw'ibyuma hari Innocent Kubwimana.
Muri iki gihe isi yugarijwe n'ikiza cya coronavirus, ubuze ibimenyetso byayo. Ibimenyetso bya coronavirus ni ibi bikurikira: ubushuhe, kumeneka umutwe, gucika intege, gukorora no kuma mu muhogo, kubura impemu. Mbega ni iki wakora kugira wirinde icyo kiza cya coronavirus? Karaba kenshi mu ntoki, kororera canke wasamurire mu ngingo y'ukuboko, koresha imishwaro ukitabwa uhejeje kuyikoresha imwe bita papier mushwaro, ifuke ku munwa n'agatambara kabigenewe igihe wumva ufise ibimenyetso, irinde kuramukanya mu guhana ibiganza no kugwana mu nda, irinde kuja mu makoraniro y'abantu benshi. Ubu ni ubutumwa bwa Radio Inzamba agateka kawe.
Mu gihe hasigaye indwi imwe gusa ngo amatora abe, abanywanyi b'imigambo itandukanye na cyane cyane CNL na CNDD-FDD mu bice bimwe bimwe by'igihugu ntibarabanagiza. Ibyo bikaboneka mu byabaye muri iyi minsi irenga cumi imyiyamamazo iri kwiraba. Bamwe mu banywanyi b'iyo migambwe baramaze no kwishwa. Aha tukavuga uwishwe mu ntara ya Kirundo n'uwundi yishwe mu ntara ya Mwaro, abandi nabo barakomeretse. Akaba hari abanywanyi b'umugambwe CNL bafunzwe mu bice bitandukanye by'igihugu, bagirizwa kuba aribo batera iyo midurumbanyo. Hari imvugo z'amacakubiri zikwiragizwa ku mbuga ngurukanabumenyi. Mu bazikwiragiza hariho abajeje umutekano w'igihugu n'abanyagihugu. Aha twovuga ibyavuzwe n'umwe muntu wajyangabo mu gisirikare cy'u Burundi. Kuri ibyo hiyongera ko amakenga amaze gushikirizwa n'umugambo CNL ku bijyanye n'abazoba bagize ibiro by'amatora mu bice bitari bike by'igihugu, uwo mugambwe ubona ko hashyizwe imbere abari mu mugambwe uri ku butegetsi. Hamwe n'amakosa uwo mugambwe ugumushira habona mu bijyanye no gutanga amakarata yo gutora, ibyo bigatuma hari abagira amakenga ku bijyanye n'umutekano ku munsi w'amatora, hamwe n'ingene abahiganwa bazokwakira ibizoba byayavuyemo. Mu kanya ugwaruka baratubwira ku bwabo icyo kugwa kugira ngo ayo matora agende neza.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza Radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Don ari mu Burundi abona ko umwe wese mu bajejwe ayo matora yokora neza icyajejwe kugira ngo ayo matora agende neza.
Turasabye ababijejwe ko bokwikubita gashi na cyane cyane inzego z'umutekano, ushikiranganje bwo kwibona abansi bw'intwaro ndetse n'abanyagihugu muri rusange, yuko igihe cy'amatora umutekano bawucungera neza, hatabaye umpunzi, hatabaye ukamwana wa mama, kugira ngo ibizoba mu matora bize bibe ibintu byizewe n'abantu bose. Kamwana wa mama kugukunda aba abakabarutisha abandi, turabisabye bihagarare kugira ngo noneho abanyagihugu bazoje gutora no kwitorera ikiri ku mutima, kugira ngo bahe uburongozi abakwiye kurongora igihugu neza, kugira ngo bajeho batwarire bose. Turasabye yuko izo nzego zitatu twavuze n'abanyagihugu nyine barimo gucungera neza icyo cyose cyoza ihungabanya umutekano ku munsi w'amatora.
Na Asan Nzeyimana ari muri Qatar asaba abazoba bajejwe kuraba iby'ayo matora ko bakora neza akazi kabo.
Icyo mbona cyo kugwa nuko umugwi ubuhagarikiye amatora uburi mama shinga nae jambo ni chungu ya baka kariki kama sora neza nibaji kiturire bakavuga cyavuye mu matora uko byagenze bagarura amajyanye n'abanyagihugu batoye kuko bitagenze uko ribuke yuko ikoranye so haba izuba zihe gacuka bo igisoda nacyo n'igipolisi cyokora cyinshi sinza amategeko y'igihugu kigahagarikira amatora neza kikirinda abatera akajagari kikayacungira neza n'abari mu makomisiyo y'amatora bakayakurikirana mu ntango kugera heze icyo kintu cyokorwa cyo ntaruwa nacyo abanyamugambwe nuko ukwemera gushyiraho intaya ishyize wamenye ko hayiganwa babiri hagatsinda umwe.
Dusubire i Burundi. Divan ati kugira ngo amatora azogende neza nuko amakosa yose yibonekeje muri iki gihe cy'imyamamazo yokosorwa.
Twese ntidutegereza kwifuza bimwe, twese ntidutegereza kwiyumvira bimwe, rero ngasaba yuko umuntu wese mubyo arimo yubahiriza mugenzi we akabona yuko adategereza gukurikira ibyiyumviro byiwe, ategereza gukurikiza ibyiyumviro byiwe uko yumva ibintu uko abikunda, ntihagire uwuhatira ikintu mu runaka, ntihagire uwutera ubwoba uwundi, umwe wese akajya gutora icyo yumva agakurikira uwo ashaka. Nicyo hanini coba. Ikindi nacyo nahamagarira abajeje intwaro, abajeje ubutegetsi nabo nyine kutajyana n'ibishoro bisha, nabo nyine kudaterwa ubwoba ngo barabe Burundi, bakorere Burundi nk'uko biribonekeza. Rero na cyane cyane hakibura abo bose bahengama mu byo bariko barakora, bakaraba bakagerageza kujya hagati, abategereza kujya hagati kiretse amaradiyo cyangwa ibinyamakuru byegamira ibiganiro. Rero ahamagara rero ndi kwaruka nago kutajyana n'ibishoro bisha kuko nyuma y'amatora muguma muri ba bandi murakeneranira, hari igihe muba mukeneye umwe ku wundi, rero ntihabe uguhezanyayo.
Uwundi ari mu Burundi ni Marlene, avuga ko bikenewe ko umutekano wo kubahirizwa abajeje kuwucungera ataho bahengamiye.
Nuko amatora yagaragaza gucungeza bihagije ku buryo hatakibonekeza nk'iyi myifato iri kiraboneka muri iki gihe cy'amatora, aho bamwe bafungwa abandi bakicwa bitazoba kuri uwo munsi w'itariki 20. Rero navuga nti uwo munsi amatora bagerageza kuyashungera bihagije kandi bakabandanya baraba n'uko iyi migambwe yobandanya ikora imifato nk'iyo kuko iyi myifato harimo bamwe itabikiranezereza.
Karen ari muri Uganda avugira umuhari w'urwaruka Niger, nabo nyene asaba abajejwe umutekano kuzokwerekana inyifato ibereye mu gikorwa bashinzwe
kugira ngo amatora ashobore kuba neza. Ku munsi w'amatora ku itariki 20 za kuno kwezi, nuko abanywanyi b'imigambwe bofatwa kumwe bose, urwaruka rwigirira icyizere ko nyene ereka nabo barafise ijambo kubera batoshira habona uko nabo biyumvira. Simpaka bumvirize ababakuru babashorera mu bwicanyi, ntacu bizobamarira nta na gatoyi. Nibareke rero babane neza mu mahoro, bareke kwicana, bareke gupfa ubusa, kuko twe tubyita ni ugupfa ubusa, kuko amatora arahari, uzotorwa azotorwa mu gihugu kizosigara, kandi n'abanyagihugu bazosigara ku mitumba yabo. Umuntu abasuka mu bwicanyi nta neza bariko arabaronderera. Tugasaba kandi yuko inzego z'igipolisi n'igisoda yuko bogerageza bagakorera igihugu koko, bakareka gukorera imigambwe kuko nico barahiriye, nico bajejwe kwengera abanyagihugu n'igihugu.
Gwaruka muri kino gihe abanyepolitike bariko bariyamamaza mu gihugu cyose mukwiye kuhagabira. Nimwima amatwi abashaka kubacanishamo, mugume mufatanye mu nda mu budasa bwanyu. Bumbatira amahoro aho muri hose, mwame mwibukana ntajyo ko ari mwebwe kazoza ku Burundi. Ako nakamo mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Tubandanyirize ikiganiro ku bari muri Tanzania. Luc ari mu ikambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania, asaba abanyamigambwe kwirinda gusotorana uwo munsi w'amatora.
Nosaba inzego za leta, inzego z'ubutungane, inzego zije umutekano, bareke guhengama ku munsi w'amatora. Nihaze habeho ibintu byo guhengama, bikubita gashi. Abariko barahiganwa, ahiganwa ngo bahetaniyeyo, bahitwagira ngo bose bafite icyifuzo cyo gukorera u Burundi. Tugasaba n'umubiseni. Ibibazo byose ko tugira mu Burundi biva ku mubiseni. Seni bikubita gashi kabisa. Tugasaba ko seni yotubera nka seni ya 93 iba seni ya 2005 aho ukuri gutsinda. Iyo uci Burundi gisubiye kuba igihugu cy'injinga n'ijambo gisubiye kuba umutima wa Afurika, kige kuba kiba igihugu cy'induru n'ingwano, igihugu gihungwa. Abajeje umutekano bamenye neza ko bakorera abanyagihugu, ntibaze bahagarare ku bandi na rumwe, kandi basi barabe ntagira ibintu byo gucokozanya bizigera bibaho. Kandi nkongera nkahanura n'abanyamigambi nabo nyine bariko gutwara amaemosiyo yinda batuma ngo politiki niho boronke ibyuja. Oya, baze bagende mu matora, amenya ko bagiye gutora kugira ngo igihugu gitekane, abakiri gutora kugira ngo igihugu cyinjire mu ntambara.
Na Bertile ari mu ikambi ya Nduta ati kugira amatora azokwemerwe na bose, homenyekanishwa ibiharuro nyabyo bizoba byavuyemo.
Ubwa mbere ni uko hoba ari umutekano bahagarariye ayo matora batagira aho begamiye na hamwe bakakoresha ukuri. Hanyuma ikigira kabiri ni uko hoba abajya bazoba bariko bagejwe by'amatora nyene, ni uko boraba ibizoba biriko birakorwa kugira ntihagire uruhara na rumwe rugira ingorane, ikaba ibintu byo mukuri. Hanyuma ikigira gatatu ni uko seni yogira amajwi azoba yabonetse agatangaza amajwi y'ukuri, ntihagire umugambwe n'umwe bahagararako, akaba ari amajwi y'ukuri umugambwe watsinda akaba ari byo batangaza, kugira ngo ntihagire ingorane n'imwe zisubira kugaruka mu gihugu cy'u Burundi. N'abajejwe umutekano bobo bohagararira amatora by'ukuri ata mugambwe n'umwe begamiye, ata kuraba ngo ni umugambwe uri ku butegetsi cyangwa n'umugambwe uwo ari wo wose, bagahagararira umutekano.
Turashari muri Tanzania, Adronis ari mu ikambi ya Mtenderi ati amatora yoba mu mwidegembyo n'umutekano wabayajyamwo ukubahirizwa.
Abasaba yuko amatora yoba mu mwidegembyo, ntihagire ababuzwa canke ngo baburabuzwe kuja gutora. Bose n'uwose akagenda yidegembya mu mutekano ntangire, agatora uko avyiyumvamwo hama agataha mu mutekano. Ikindi twosaba n'uko umutekano wotumirwa neza n'inzego z'umutekano zibijejwe zifitiye uruhusha, turavuga inzego z'igipolisi canke z'igisirikare, hanyuma ntihagire abandi bantu baza kuvyivangamwo, kandi izo nzego zikerekana yuko atawo zihengamiye kuzaje gucungira umutekano w'abenegihugu n'igikorwa c'amatora. Ikindi ni uko abajejwe gucungira amatora, turavuga abaje bajejwe biro de vote canke amasesi n'amasepi, botungira neza bakabikora ku mugaragaro, hama bakareka abaserukiye imigambwe canke abitoza bose kugira ngo bakurikirane amatora ku mugaragaro ataguhisha, guhera mu ntango gushika mu iharura ry'amajwi, ndetse bakaronswa n'ivyegeranyo vyemeza amajwi agiraboneka kuri iyo biro vy'amatora. Ikindi ni uko abaje intwaro abasendere FDD na cane cane Imbonerakure canke inzego z'umutekano ipolisi ya dokimantasiyo kureka kwivanga mu itunganywa ry'amatora, ugwaruka rwose kwigenza nabi nk'uko rikorakora mu gwiseni. Tusaba yuko ukwirinda guhengamira ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nk'uko bimaze kuboneka, kugira ngo kandi ibizoba amatora vyemegwe. Tusaba yuko abantu bamaze gufatwa bava mu migambwe itandukanye na cyane mu migambwe wa seneri wore kugwa imbere y'uko amatora aba, kugira ngo ntibizoze kuba intambamyi mu nyuma y'amatora bavuge bati abantu bacu bari barapfunzwe kandi biraboneka yuko hari agatotezo.
Isa ari muri Sudani y'Epfo asaba urwaruka kwirinda imyifatire yo kudurumbanya nk'imaze iminsi yibonekeza mu myiyamamazo.
Uwo kwigenza runtu ntitubende nk'inyamaswa, tubwiye kwandarura umutwe wacu, ubona kubwira ngo ugenda wicurira ikigendo biruka kubera kitakwiyumvira. Ariko rero urwaruka kandi ntitubudunda kubasinzikarira, tumenye ko ntidukora muri ibihe by'amatora by'ibintu ndanye politiki.
Alasan ari mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ati bose bakoze ataho bahengamiye umwe wese muco ajejwe byogenda neza
biraboneka ko amakungu uno munsi asa n'atariko araraba ibiriko birabera mu Burundi bikaboneka ko rero hamwe inzego z'umutekano igisirikare n'igipolisi bitohabera amagambo ibara bishobora kugwa mu Burundi nje nka ryo gwaruka icumba nacyo kugwa nuko umugwi ujejwe gutunganya amatora bayiwurije borengera imigambwe tukamwe bagakoresha ukuri bagashyiraho inka ishize ikigira kabiri nuko uyu yahora atwara u Burundi Petero Nkurunziza nawe yorengera umugambwe wiwe akareka ibyabyo mu matora akariyo bitangaza kugira ngo ntihashobore kuba ubwicanyi ntihashobore kuba ibintu bishobora gutuma igihugu kiva mu kaga nk'uko muri iyo minsi imaze kubonekana amakungu nayo icyo twayasaba ni uko yari gukurikirana amatora akabira hasi biri kubirabira mu Burundi akamama kuko ubujya abantu bari kubaravuga biranafasha ko umuntu yikebuka ibara ritaragwa kugira gatatu ni uko amaradiyo n'amenyeshamakuru bokora akazi kabo bakavuga ukuri kw'ibyo bari kubarabona ku rubuga kugira ngo leta itangaze ibiza byabyo mu matora
Gango ukuri arangwa n'urutimu Gango ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose Gango ukuri arangwa n'urutimu Gango ukuri arangwa n'umutima
Muriko mwumviriza ikiganiro ndafisi jambo Alicia ari mu Rwanda abona ko seni ifise uruhara runini mu kugira ayo matora azokwemegwe n'abahiganwa bose
nuko umugwi ujejwe amatora seni ugomba gukorera muri transparence totale kugira ngo ntihaze hagire ubona ko bamwize ubutsinda azatsinde ubutsindwa azatsindwe bigaragara ko atabusumo bwagiyemo Abakuru mu mugambwe CNDD-FDD bagomba kubwira urwaruka rwabo rukareka gusotorana kuko kenshi mu makuru twumva hirya no hino nuko aribo bakunda gutegera urwaruka rw'abaseneri ruvuye kwiyamamaza bagaca batana mu mitwe bagomba guhagarika iyo ngendo mbi ikindi nuko abajejwe amatora mu rwego rw'amakomine bagomba kuba bavuye mu migambwe yose kugira ngo habe ukwizerana kuko turumva ko ahenshi abasendede FDD aribo benshi bigatuma abandi bahiganwa bibaza ko hazobaho ubusumu hagaca haba icuka kiwe
Anik nawe nyine ari mu Rwanda ki seniyokora ku buryo amakosa ariko aribonekeza mu myamamazo amatora azoshike yakosowe
Iyi mishamirano yose iraba muri iki gihe cy'imyamamazo kugira ngo ntizobe mu gihe cy'amatora birakwiye gukosorwa mu maguru masha imigambwe ifite ivyipfa ifasha abanywanyi bayo babere ku murongo ngendegwako nta gituma na kimwe kiriho gituma bashamirana ntibariko bafite ivyiyumviro vya politiki abo twumva bafite amadarapo bafite ingoro z'imigambwe bafite inkofero ntibariko basimigambi kugira ngo bikosogwe rero ibizova mu matora impande zose zizovyemere no ku rwego rwa sene gutanga itegeko imigambwe yo itegerezwa kugendera ko mu butandukane bwayo amatora azoshike abanywanyi b'imigambwe bose bafite inyifato nziza niyo byashika atacakozwe iyi mishamirano ishobora kuzobandanya abatsinzwe bakagumana inyifato mbi kuko atacho bafashijwe canka tategeko ryatanzwe umuntu wese atagerezwa kugendera ko mu budasa bw'ivyimviro vya politike
Christian ari muri Australia hasaba ko hatogira uwobera intambamyi abasanzwe bajejwe gucungera ayo matora
iciza nuko boreka uko bimeze kose bagahubwigenge naho bigabora abantu bagakora ico barekuwe n'amategeko hama bashira intayishize abibaza ko gukoresha urugomo ngo rwumize ku butegetsi akahise katwigisha byinshi ko yongende ya mishikana hagi.
Nasser ari muri Oman abwira cyane cyane abajejwe umutekano kuzokora neza mu kuterekana aho bahengamiye mubegwa n'amatora.
Cyo cyambere mu gwaruka no vuga n'ikiri. Nuko abarundi twamenya ko inyuma y'amatora ubuzima burabandana. Tushire imbere kundi gihugu tumenye ko turi bene Burundi. Tureke gushira imbere icyo imiryango dukomokamo. Hanyuma ikindi nacyo navuga ni ukibura inzego z'umutekano ko zija hagati y'abene Burundi zikareka guhagarara abakoze amakosa bakabahana apa amakosa nabo atakiriye bakabarekura.
Duherahereze kuri Olivier ari muri Afrika y'Epfo ati ugwaruka n'abandi bazoba baje gutora bogenda bazi ko imyiyamamazo yaheze.
Notera kamo abanyamigambi ko botera kamo nabo abo barongoye ko uwo munsi atari umunsi w'imyiyamamazo ariko ari umunsi wo kuraba ko imigabo n'imigambi bemereye abanyagihugu bayumvise bayifashe nkama gutyo rero bakabahamagarira kuzinduka batora bakagenda mu ituze ridasanzwe umwe wese mu kazu kitora agashikiriza ikiri ku mutima. Akamo ka kabiri ni ugatera abarongoye inzego z'umutekano igipolisi n'igisirikare ko bokwerekana yuko ari inzego z'igihugu n'uzotorwa muri icyo gihe bazomuyoboka. Ibyo navyo bubikora mu kucungira umutekano atabo bahengamiye abantu boza kudurumbanya bakabashyira ku murongo bataravye ngo ujya hariya na hariya kuko byagiye biribonekeza mu gihe cy'imyiyamamazo benshi hari abakomeretse abantu n'abapfuye barapfa bivuye ku mishamirano na cyane cyane urwaruka. Rero twosaba yuko abarundi butekana uwo munsi kugira ngo turabe icyumviro cyabo ko abarundi babona
umugabo nyamugabo yama kuko kuri akama bari amahoro ahari hose akama bari amahoro ahari.
Aha niho dusodereye iki kiganiro twarabiye hamwe icyokorwa ku munsi w'amatora kugira ngo amatora azogende neza hanyuma bizoyavamo byemewe n'abahiganwa bose. Urwaruka rwashimikiye ahanini ku bijyanye n'uko umwe wese muco azo washinzwe kuri uwo munsi yo kirangura neza hanyuma abarundi ku butandukane bwabo cyane cyane urwaruka bagatora mu mwidegembyo kandi bubahana. Turashimiye urwaruka rwatanze intererano murakoze namwe mwaduteze amatwi naho kuri Ngisango.
Cari ikiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.